y ni la Dion Jesuí de América. Suja Amerika yeye kwa shikiliza viganio vyao. Yomo kiruni yomo kiano guanda morundi kutoa mila kumi na ngo migu fia shotweva kometero tume chenda kometero miungi bili naziri muguanda kutoa mila kule FM jana kane miche vitatu. Mwushora no kutu kuhikila kuli Facebook na YouTube kuri radio ya chuno kutiwanza chafisha makuru weista to kaburungu radio ya chuve wa kaburungu com. Mwili weneza na chutumese na mwaya kumzi vila juu njuhi Amerika mwikumu na Frederick Mwunikije ikaze mwese mkigamiro mwisang.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Jende mjitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga mu kiganiro cyo munsi tugiye kuvuga ku mugambi wo guteza imbere urimyi mu Burundi. Uyumvirwe kandi ugiye gushirwa mu ngiro n'abarundi baba mu bihugu bitandukanye. Uyu mugambi witiriwe isuka kijambere ufise intumbero yo guha abarundi babarimyi akaryo n'ububasha bwo kugwiza umwimbo. Muri uyu mugambi abo barundi bararabye hamwe ukuntu uburimyi bwifashe mu bihugu barimwo, basanga hanini abarimyi bakoresha ubuhinga buhanitse hamwe n'imashine zo kurima kandi bakimbura byinshi. Niko rero guca baja hamwe bakarondera uburyo bwo kugura no kugurungika mu Burundi amamashine yo kurima. Amwe muri ayo mashine rero aramaze gushika mu Burundi. Mu kiganiro cyo munsi turi kumwe na babiri mu Burundi bafashe iya mbere mu kurangura uyu mugambi. Mu kanya baratubwira ukuntu ayo mashine yo kurima azotangwa, abazoyahabwa n'ico bazofatira ko mu kuyatanga. Turi kumwe na Fabrice Amour Martin Nishimwe akorera ishyirahamwe ry'amabanki Lyons Bank Group, aho ajejwe gukurikirana abasahuzi bamwita mu Cyongereza Senior Fraud Analyst. Uraho Fabrice Amour Martin.
Ego ndabaho Federike.
Aho
nshimiye kubona batubiye kandi nsabara mukije mwese n'abandi bari kwa kumvira.
Aho mu Bwongereza mumeze neza, ibihe byifashe gute, ubushuhe?
Uno munsi hasa neza cyane rwose, akazuba karaka, nta mvura, nta bukanye, n'ubuso hasa neza n'umuco.
Ni byiza cyane rwose. Turi kumwe kandi na Dr. Deo bari bwegure. Muhunayi hingu ya hinyanywe uhinga bwo muri biology asanzwe yakorera mu gihugu cha Tanzania. Bari bwegure hari muri komite ya diaspora ijejwe gutegura imigambi iterambere cyo kimwe na Fabrice Amour Martin. Uraho nawe Deo bari bwegure.
Ego ndi hano Frederic, mwiriwe neza.
Mwiriwe neza. Mwebwe mu ba mu gihugu cha Tanzania, muri Tanzania muri kigihe?
General mu gihugu cha Tanzania aho nkorera ishyirahamwe ry'iwanje entreprise privée ya communication icyo bita Kikora Media. Hanyuma ubu uye turiko turavugana sindi muri Tanzania, ubu ndi mu gihugu cy'Ububiligi.
Ni byiza cyane rwose. Reka rero dutangure kuri wewe, mutubwire cyane cyane cyiyumvire cyo gufasha abarimyi b'Abarundi muri ubwo buryo. Mwagitanguye gute, cyabajemo gute?
Murakoze cyane, mubaza ikibazo cyiza cyane. Icyo kibazo mumbajije nicyo natwebwe twibajije, kubera umukuru w'igihugu ngira ngo muravyibuka yaratanze icyiyumviro cy'umuntu yovuga ati ni slogan. Yavuze ati n'ukuri ni byiza yuko umurundi wese ahari ashobora gufungura bihagije, hanyuma no mu mfuko hakaba amafaranga. Nibaza ko ku muntu uwo ari we wese ibyo ni ibintu byankenerwa cyane. Hanyuma rero twebwe nko muri diaspora tumaze kukumva iyo orientation y'umukuru w'igihugu, icyo cyiyumviro ciwe, twaciye twicara hamwe, twaragize komite, turavuga tuti none twebwe nk'abarundi kwiki cyumvira umukuru w'igihugu se barundi agitanze ni intererano nki twebwe twotanga kugira ngo iki cyumviro gishobore kuja mu ngiro niho rero twicara cha twiyumvira tuti mu kirundi ibibuze nire murabizi yuko ikirundi igihugu andikiratera imbere hari byinshi bibuze harabuze ibyerekeye bimwe by'abakerangendo bya turisme bya transport n'ibiki n'ibiki mugabo turavuga tuti iki cyumviro cyo gufungura bihagije kiraba uburimi twebwe rero uburimi twoterera iki kugira ngo umurundi wese ahari ashobore kuyimbura bikwiye hanyuma ashobore no kugurisha niho rero twiyumvira tuti kugira ngo uburimyi mu Burundi bushobore kudushika naho dushaka gushika aho umukuru w'igihugu ashaka ko abarundi bose bashika nuko burya buryo dukoresha bwo kurimisha isuka ya kera bwohinduka abarundi bose bakarimisha ubuhinga bwa none icyo twise mechanization agricole
mu ntango mushyanahe ndo bari bweguri mwari mwibaje ko mushobora gukoranya umutahe mukabushira hamwe kugira ngo nize mashine mushobora kuzironka mu Burundi
oya twebwe dusanzwe dukora mu bintu by'ama projet amahera ntituyashira imbere turabanza tukaraba ibyankenerwa hama tumaze kubona ibikenewe n'ibyo by'amafaranga bica biza mu nyuma kuko uwo n'umutahe tubuze mekanizasyon agricole bisigura kukeneye imashine zijya gukorayo none izo mashine uzozikuronka gute ni bwa buryo rero bucabuza urumva twaritaye turabanza turahana n'ibyiyumviro hama tuti none aha dushaka gushika tuzohashika gute niho rero icyumvizo cy'uburyo nacyo caza mugabo twebwe mu maproje ntitwiyumvira ngo dukeneye umuriyoni umwe cyanke zibiri tubanza kumenya kwanza ubwa mbere icyo dukenera gukoresha amafaranga n'igiki
ego namwe Fabrice Amour Martin nishimwe mwabigenje gute kugira ngo mu mwakure abarundi hijya no hino kugira bitabe n'uyu mugambi baterere mwabigenje gute
urumva nkuko yarayivuze mugenzanje Dr. Deo icyari gihambaye cyari uko kumvisha uwo mugambi ko ari ingirakamaro umugambi rero wo kuzana ayo masuka abantu benshi nk'uko babizi ya kijyambere hari akazi hariho ibindi kuvuga amatrakteri cyangwa amatingatinga bari bazi ashobora gukoreshwa mugabo kubera uburemere bwabyo ntibiba zimeze usanga dushobora gukora gusa mu biyaya ntidushobora kuja mu misozi rero ubu tuciye tubwira izo mashini ni imashini zishobora kuza ku misozi kategori zirininya ziraca ziruhurira rero ba bandi bahora barima harimo abavyeyi bacu bene wacu cyangwa inshuti kuko twese tubafise ibyo rero nibyo duce gukora ku mutima abantu amaravuga acavuga ati reka rero icyo kintu kirikorwa tukigiyemo kuko ni ikintu gifasha kandi kigiye guhindura ibintu kuko uraje n'iterambere iyo rija abantu bazoja mu bigwati nibyo na leta yifuza abo bakubwira bashobora kuja mu bigwati amatongo asigariho arimwe ifuko arimwe mu buhinga bushasha ushobora gutuma umwimbu uduga umwimbu uduze ukazoshobora kuzana umutekekara utuma dushobora no gushora hanze cyangwa turashobora kuzana kuko hanyuma ibyo rero nibyo bituma byerekana ishaka n'uburyo ubutwaye icyo mugiye gukora ibyo rero byari birakora ku Barundi bene wacu ubutucumbisha muri aho muri madiaspora turagira ibintu byo gutoza kuko nuvuga cyitwa dushikije ku buryo bwa GoFundMe cyangwa twabahereza amakonti ya banki bashyirako hama abantu baritaba amamashini ya mbere ubu tuvugana ari Bujumbura ntabwo arashikirizwa amakoperative cyangwa ibindi bwasa gukora bwayo yamaze gushika i Bujumbura amaze kuva muri iyi minsi hariho n'iyindi nuvuga yindi ngira kabiri kuko ni proje ngomba ko ikintu ni nka proje cyangwa ikigo kizobandanya
ego nishimwe mwihweje igihe mwatangura kugira cyo cyumviro n'igihe mwafashe kugira ngo mutoze ayo mafaranga mukoranye umutaye kuguriza mashine n'igihe rero izo mashine zishike mu Burundi icyo gihe kingana iki
umugambi gutanguye kuvuga ngo gutoza nibaze yuko no kuwukorera kuko icyizere kimaze gusa n'igihiye byaba byatanguye kuba nko mu kwezi kw'icyenda guhinze ariko ikibazo twagize gikomeye kitatuvuye ko ntabwo cyari cyo gutoza amafaranga kuko abantu bari bitanze kandi urabona yuko bitabye y'umutima wose turaronka bimwe abantu batwagiye hamwe ariko twagize ikibazo cy'imeri kwera abamashini yabavuye hanze kugira ashobore gushika uno munsi undi ibintu byabaye muri kajya gace hahora hacaho amato avuye ajya mu kiyeko cy'abana ubundi nuvuga byaciye niyo zadutebeje ariko mu mashini yashitse kandi imana ishimwe ubundi mvuga bati nshobora gufata inzira yindi ukagenda guca ariya hepfo bigenda muri za ziri
ego tugarutse kuri mwebwe namwe Dr. Deo bari bwegureye izo mashini zarashitse nk'uko mwitubwiye mufise umugambi kuzitanga ryari nibandi bazozironka muzosabi abazozironka abintu bateza kwa kwija
murakoze cyane ego cyane abazozironka barafite ibyo bazoba bakwije ico mwumenya nuko murazi ko abarundi ari imiliyoni zirenga 10 12 z'abarundi twebwe twazanye imashini 20 gusa izo miliyoni 10 12 z'abarundi bose murazi ko abarimyi izo 20 nizo bakwira n'ukuvuga rero yuko turafise ibigezo canke ingero tuzorabira ko kugira ngo dutange izo mashini izo ngero nazo nizihe no kuraba amakoperative asanzwe akora neza uko izi mashini tuzizanye nk'akarorero kugira ngo abarundi barabe ingene zikora hanyuma baze bazigire ko bazimenyere bisigura rero yuko izi mashine tuzishikiriza abantu abarundi benshi basanzwe bazi amakoperative muri abizi yuko abarundi benshi basanzwe ubuye bahurikiye mu makoperative ariho bakorera ugaca usanga koperative imwe irimo abantu barenga igihumbi ibihumbi bibiri cyangwa barenga nuvuga yuko imashini imwe uyishize muri koperative haba hari abantu barenga ibihumbi bingahe bayibonye hama bajya abantu ibihumbi bingahe umwe wese agaca agenda ashikana ubutumwa ahaherereye icyo nicyo cyumviro cy'iwacu twashaka gushika ko cyane cyane kugira ngo imashini abantu bashobore kuzibona urumva rero ikigezo cya mbere ni ukuba ari koperative y'akarorero izo koperative nazo ukuntu tuzozicagura twebwe dukorana n'inzego z'igihugu murabona twebwe muri diaspora ntituri mu gihugu ariko abo dukorana mu gihugu bo bizo ayo makoperative barayazi hanyuma ikindi kibazo mwabajije muti mbega izo mashine zizotangwa ryari nkuko mugenzi wanjye Fabrice yabishikirije izi mashine zizotangwa vuba cyane kumbure sinovuga nti ni tariki runaka ariko ni muri iyi minsi ya vuba cyane kuko twebwe icyo twifuza nuko izi mashine zitangura gukora vuba bishoboka kandi igihe zizoba zishikirizwa mu makoperative tuzobaha ubutumwa ko bazikoresha byihutirwa kugira ngo abantu babone ingene zikora mu maguru masha hanyuma bishobore gutera kandi kamo rero abarimyi bashobore kuzigura icyo twifuza yuko abarimyi babaza bati mbega izi mashine ziva hehe kuko nk'uko Fabrice yabivuze ni mashine ntondo zirima ku misozi udugana hariya ku misozi n'ibintu abarundi batamenyereye murabizi kuko nk'uko Fabrice yabivuze tumenyereye amatingatinga arima mu biyayi izi rero ni mashine ntondo umunyagihugu wari wese ashobora kwigurira hanyuma agashobora no kuyikoresha
mu kanya gatoyi turaha ijambo abanyamanyira ndiyo ijwi ry'Amerika ndabona Jean Claude Nizigimana arindiriye ku murongo ariko Fabrice Nishimwe mutubwire amajambo make cyane rwose mwatekanije uburyo bwo gukoresha izo mashini cyane kwigisha abanyagihugu ukuntu zikora
nijeje naheje kwashikiriza mugenzi wanjye Dr. Deo urumva tuko dukorana n'ubushikiranganji nuvuga na leta kwanza tuko dukorana na leta yose hamwe ama ubushikiranganji wijeje kuruta n'ubushikiranganji bw'uburimyi n'ibidukikije rero abo nabo bariko baragerageza kuraba batwereke izo koperative nibo tujya tuja hamwe kugira ngo dushobore kuraba duturere hamwe amakoperative meza akora ariyo twashobora kugendera ko kazutanga akarorero nuko rero bizoheza bifata iyo nzira ariko turacari muri ivyo vyigwa vyavyo wino minsi ya vuba musoheza ko tubashikiriza
tubiyutse nshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'Amerika turi kumwe n'umufasoni yakoresheje telefone ya Jean Claude Nizigimana muraho murakomeye alo muratwumva ndumva vuga mu kirundi muratwumva Reka turakugaruka ko mukanya reka duhe ijambo Nduwimana Innocent. Muraho Innocent muratumva? Ndabona na telefone ya Innocent itari kwirakora neza, gishobora kuba ari ikibazo gikomeye cyane rwose ku matelefoni mu Burundi. Ariko reka tugaruke kuri mwebwe Dr. Hadeu ari bwegure mutubwire kutuvuge kandi kuri izo mashine muherutse kurungika. Ni igikorwa gihambaye cyane rwose mushobora kuba mwarakoze. Nashaka ndico mutubwiye kuko ni mukorana n'ubushikiranganje ku byerekeye cyane cyane nk'ukuriha amakori cyanke amafaranga ya duane yuko ibidandazwa byinjiye mu Burundi musanzwe birariha amafaranga bita ya duane, ivyo bintu mwabigenje gute? Mukorana n'ubushikiranganje ujejwe ivyinjira n'ibisohoka cyangwa ubushikiranganje ujejwe uburimyi?
Murakoze cyane. Nk'uko mwabitanguye ikiganiro catanguye tuvuga, ni uko uyu mugambi ni umugambi wa contribution w'intererano mu iterambere ry'abarundi. Hanyuma nk'uko nababwiye, turakorana n'ubushikiranganji ndongozi z'igihugu, ubushikiranganji bwa mbere, ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi nk'uko Fabrice yabivuze. Hanyuma turakorana kandi nabo muri OBR bashinzwe kuraba ingene ibintu byinjira. Twebwe rero igihe twashikana izi mashine twari tuye aba bantu bose dukorana muti, none ko uyu mugambi tuzanye ari umugambi wo guteza imbere igihugu, none amataxi azorihwa gute? Niho rero twaronka ubutumwa bwiza cyane kandi agomba gushikiriza abantu bose batwumviriza ko uyu mugambi twebwe amasuka twazanye nta mataxi twarishe, kandi tuzobananya dusaba abantu dukorana ko n'amasuka azoza mu nyuma. Murabizi yuko abemera Imana bavuga bati dodora ku muryango bazokugururira. Tuzoguma dusaba kugira ngo ayandi masuka azoza hanyuma nanyene ntarihe taxi. Igikuru tukaba ari uko umurundi wese ashobora kuronka imashini izimbutse ashobora kugenda agakoresha, hanyuma gashobora gushobora kwikenura mu muryango mukoronga ibifungurwa bihagije, hanyuma agashobora no kugurisha. Hanyuma amaze kugurisha azocagaruka nawe nyene yibuke rero ya OBR arihe contribution arihe tax. Ngomba ntera nkoreshe na kano kajyo kugira ngo nshimire aba bantu bose mpere ku bushikiranganji bwa mbere, nkaza ku bushikiranganji bw'uburimyi, nkaza no muri OBR, aba bantu bose badufashije kugira ngo umugambi ushoboke, cyane cyane kuri iki kintu cyo kuriha amataxi.
Mukanya turagaruka ku kiguzi cy'izo mashine, ariko reka tubanze duhe ijambo niyo Rukundo Marius. Muraho Marius, muratumva? Marius muratumva? Ndumva telefone ya Marius nayo nyene itari kwirakora. Reka tugaruke kuri mwebwe Fabrice Amour Martin Nishimwe. Tugarutse ku byo mwadushikirije mukanya muvuga ko abo barimyi bazohava mu nyuma bagura ayo mamashine. Ikiguzi cy'izo mashine kingana iki? Abarimyi basanzwe bazoba bahari
ikiguzi cy'imashini gushika kuri uno munsi ushoboye gushika ngashyira yari nk'amatani cyaba hafi y'ibihumbi imagine 10 n'angahe y'amadolari. Nicyo kiguzi aho tuba dushizemo imashini bashyiramo no kugira ngo gushika ubishyemo na transport n'ibindi.
Ni byiza cyane rwose. Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo y'Ijwi ry'Amerika. Reka tugaruke kuri telefone imufasoni yatwakwiye twumve ko hari muri iki gihe. Muraho, murakomeye? Ni Jean Claude Nizigimana canke ni umufasoni? Reka tuje kwa Niyo Rukundo Marius. Muraho Marius? Marius muraho? Ndabona na Marius telefone zisane ziriko ziragorana. Reka rero tugaruke kuri mwebwe Ndeo bari bwegure. Izo mashini muri iki gihe zashitse mu Burundi, hariho abarundi bo muri diaspora bazogenda kuzishikiriza?
ego cyane izo mashine nkuko nababariye twebwe turafite komite yateguye kino gikogwa twise project pilot. Hanyuma iyi komite rero tuzoturamwe bakeye kuko murabizi muri diaspora kumbure ntibyoroshye yuko twese tugira rimwe, ariko bazoba bahari bazoza gufashanya na za nzego twababwira z'indongozi z'igihugu kugira ngo izi mashine zishobore gutangwa. Hanyuma nkuko nababariye ubutumwa cyane cyane bukuru buzoshikirizwa bazokwakira izi mashine nuko bazitwara ntibaze kuzicarana ngo zizohave zigwingu ingese zikore abanyagihugu bazibone bazihurumbire. Murabizi yuko izi mashini zakozwe n'abantu, ariko murazi ko n'abantu twaremwe n'Imana hari igihe umuntu agwara. Ubutumwa ni kuzobasaba yuko hagize ikintu cyononekara bakivuge hakiri kare, zikora neza babivuge hakiri kare. Igikuru ni uko umurundo wariwe wese ahari abona ko hari ikintu kiriko kirakogwa, kandi tuze dushike ku gihe umurundi wese yibaza ati mbega none jewe kugira ngo mbeho ni giki kintunze kandi cyotuma n'igihugu cyungukira ku bikorwa ndiko ndakora. Murabona rero uburimyi buzu bwa mbere, hanyuma nibaza yuko twijukiye uburimyi byose bizogenda neza cyane. Murakoze
Fabrice Amour Martin. Nishimwe mwa mwategekanije uburyo bwo gutwara mu Burundi ivyuma byo guhindura mu gihe bipfuye nkuko ariko arabivuga nkuko umushyira ntahe Deo bari begure ariko arabivuga.
Mu vyigwa byagiye bikora twagiye turakora mu vyigwa birimwo, ariko uko mashini zarungitswe hagiye harungikwa ko n'utundi tuntu tw'iruhande tugiye tumwe tumwe ushobora gukora bijanye n'ubwobotiza bijanye n'isi yaho uko birakorera, kuko urumva isi ziratandukanye ukurarima ahantu urimira imbo cyangwa imikirimiro cyangwa uragane washobora gutanga isi zitandukanye nshe nshambe ngira kabiri nacu ni amashini akomeye atushoka apa ngo n'ahandi bindi bita moto kwitse utuntu twinshi usanga bihuze na kujya kuvuga utwuma twa moto yahuze n'ibindi, ariko twarabyumvire kandi bizokorwa.
Docteur Deo bari bwegure izo mashini zikoresha amazutu zikoresha esanse turazi ko muri iki gihe icyo ari kibazo gihambaye cyane rwose mu Burundi, izo byose mwarabitekanirije inyishu?
Ego twarabitekanirije inyishu. Icya mbere ni uko nk'uko mugenzi abizanje abivuze izi mashini n'amamoto kiritere nico kimwe n'amapikipiki, musambwe mubizi yuko ukunywa ukundi pikipiki inywa manitiro makayi cyane, izi moto kiritere nazo nyine zinywa iritiro zibiri gusa, hamugashobora kurima ahantu hanini cyane ihegitari zibiri pardon. Hanyuma urumva izi mashini rero zikoresha igitoro n'ibisanzwe. Hanyuma turazi yuko mu Burundi hari ikibazo cy'igitoro uye, ariko nk'uko musambwe mubizi nyakubahwa mu mpayiri jambo ntabwira budaca iki kibazo kirahari, mugabo ejo buzoca izuba ryake igitoro kize, ntibisigura yuko ubu uye ko igitoro kibuze duca duhagarika ibintu ngo turorere gushika igitoro kizoze. Oya, twebwe turazi yuko uko buca uko bwira tugumana ibyizigiro yuko uyu munsi hasumba ejo. Ejo rero igitoro kizoza ari cyinshi cyane, hanyuma tuzorima, hanyuma abantu bimbure cyane. Ikibazo cy'igitoro nuvuga yuko ni kimwe mu bintu umuntu yofata yuko nk'umuntu ushobora kugwara gripe, ukavuga uti nagwaye gripe cyangwa malaria, ukaronka umuganga akakuvura ugakira, hanyuma ejo na hirya y'ejo ubuzima bukabandanya. Murakoze
cyane. Murakoze muri ko murabandanya kumviza iradio y'Ijwi ry'Amerika. Turi kumwe na Vital ni Jimbere Temoin. Muraho?
Yego.
Muri hega Vital ni Jimbere?
Ndi hano mu nkambi ya Nduta.
Nduta, mu nkambi ya Nduta muri Tanzania, nivyo?
Yego.
Murafite ikibazo, murafite ikimubwiro. Turi kumwe n'abashinganahe babiri ariko bavuga ku mugambi wo guha abarundi b'abarimyi ubushobozi bwo kurima bakoresheje imashini. Duga ku ijambo, ikibazo kimbuye.
Ikibazo sinacyumvise.
Turi kumwe n'abarundi babiri ba fasha umugambi ukurunga kimashine zo kurima mu Burundi kugira ngo bazihe abanyagihugu baruhuke bareke kurimisha masuka nashaka kubaza niba mufise icyumviro cyanjye ikibazo
ego cyumviro no tera nuko umugambi yubira rifawa kubera ko uzoshora gusahiriza abarundi bose kwimbura usa ikindi kibazo no shora kubaza nuko ayo mashini sinamenye ko arayo kurima ko ariyo mwayo kurima nayo kuvomera kuko urabona ko mu Burundi rimwe na rimwe indagurika zibi ashobora guhinduka ugasanga umuntu yakoreye ubu
murakoze
aba yabuze inzira yo kubivomera
murakoze ikibazo mushikirije n'ikibazo gihambaye cyane rwose mu nshiyanahe deo bari bwegure amamashini n'ikintu kimwe hanyuma nk'uko umushyirantahe Vitale n'inji imbere itemo abivuze kuvomera n'ibintu navyo nyene mutekanya kuko nk'uko mubizi hariho ihindagurika ry'ibihe hariho igihe cyari cyo gutera igihe n'imvura itaba nyinshi nk'uko byari kera ibyo bintu murabitekanije
murakoze cyane kandi nagomba nshimire umuntu abaza icyo kibazo abagira ikibazo cyumvikana cyane inyishu no muhaniyi twebwe umurimyi ameze nk'umubyeyi niko baca umugani mu Kirundi umubyeyi rero nawe iyo yibarutse umwana hariho ibintu mutegekaniriza ukavuga uti umwana azofungura azokwambara azoja ku ishuri tumiye kuri proje yacu rero y'uburimyi umurimyi wari we wese arazi ko ikibazo cy'umurimyi atari kibazo cy'ukuvomera gusa hari ibibazo byinshi mu burimi hariho kuvomera hariho kuronka imbuto za kijambere hariho kwimbura hanyuma ukagiraho wimburira uko urashobora kurima ibintu bipfa ndabahakarwe nk'umuntu arima itomati inyanya canke ukavuga uti naho nibidapfa bashaka nk'ibiharage canke ibigori bidapfa n'ingoga mugabo ukavuga uti nimbuye jewe ico narondera gufungura mugabo ndondera n'amafaranga ukavuga uti none amafaranga aboneka gute isoko yoyo mbega izoboneka gute ibyo n'ibibazo rero umurimyi ashira ku rutonde akabyiga neza kugira ngo umugambi wiwe ushobore kugenda neza twebwe rero iproje nk'uko tuyizanye hari ikibazo mwabaje mugenzange mbega muti mbega hariho ibintu byo kwigisha abantu ibiki n'ibiki ibyo byose birimo kandi ibyo byose bimwe no mu bintu tuzosaba abarundi kugira ngo umuntu wese yijukiye uwo mugambi amenye ko ariko akora umugambi w'iterambere giye iyo uri gukora umugambi w'iro w'iterambere hari ibibazo wibaza uti mbega none kujya mwabajije muti mbega imashini niyapfa bizogenda gute mbega jewe ko ndiko ndimira ku musozi ahantu ku musozi nkaba ntari hafi y'isoko nzoheza kuvomera gute ibyo rero ni ibibazo umuntu aca yiga wenyine ubwiwe akwirikije n'ahari ndabaha akarorero umuntu ari hafi y'ikiyaga cya Rusizi arashobora kugomera amazi agashobora kuvomera umuceri wiwe umuntu ari hafi ya Ruvubu canke Kanyaru canke Ruvyonza canke Mubarazi murabona twese aho tuba ntitwegereye inzuzi ariko urya ari mu kiyaya akaba ari mu mwaba ahantu hegereye inzuzi arashobora kuvomera bimworoheye ariko hakaba n'umuntu avuga ati jewe aya mazi naraguze imashini mugakugira ngo nshobore kuvomera bizonsaba yuko niyunga n'ababanyi kugira ngo bampe inzira ndahacishe njishe umuvo umuvo mu matongo yabo kugira nshobore kuzana amazi ashike mu itongo iwanyu nshobore kuvomera ibyo nibyo bica bijya muri abantu bazokwiyunga bashyira amatongo hamwe bashobore kurimira hamwe no kuvuga ngo iyi proje tuyizanye tumaze kuyijukira hariho nibindi bintu mwashaka no kwiyumvira kumbura umuntu atoba yari yumviriye mugabo bica biza kubera igikorwa kiriko kirakoreka nagomba rero ndamuhumurize uyu muntu yabajije iki kibazo ko ibibazo byose bizotorerwa inyishu kandi nk'uko nababwiye na twebwe hari ibyo twiyumviriye kandi bimwe bimwe twarabitoreye inyishu n'izi ndabahaye nti kuvomera birimwo mu bintu umuntu azo kwiyumvira kurondera imbuto nziza birimo umuntu azo by'umuntu azo kwiyumvira
yego nduga ama projet menshi yego
ni ukuvuga ni proje Mutama Frederic ni proje izotuma cyane cyane ugwaruka rushobora kuronga ibikorwa rukora murabizi yuko mu Burundi amashuri turayafite ariko hari abanyeshuri abana bacu baheza amashuri ugasanga umuntu yawuza kati iyi proje rero izokorana na bose ubuzibu zoboneka amahera zoboneka tuzofungura bimwe bihagije igihugu cyacu n'ukuri kidohinduka kidohinduka paradiso niko no bivuga
tubibutse nshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio hijwe rya Amerika turi kumwe na Claude Ndagijimana muraho
muraho
yego muri hega Claude
bo twa turi mu kibitoro cya Rugombo
ni byiza cyane gose ikibazo cy'umviro
bo ikibazo no mubaza ni kigikurikira nibwo tubishikiyemo byatanguye kare twumvise ngo ni proje igomba kuzana amamashini hino mu Burundi
yego
mubyere cyo burini twashaka kubaza mbega iyo proje mugwaruka izo dofashiki kabiri izokorera mu ntara zose z'igihugu
ari kiri kibazo
bo ikindi kibazo ni cuko twobaza tindega hazo bahemerewe kurimwa ibiki bega izo mashini zizosubizwa canke ni nk'ubufasha bwo mugwaruka cyangwa sinzi ko no bivuga sindabitabura neza
murakoze Claude ibibazo byiza reka tutangurire kuri Fabrice Amour Martin nishimwe agica bivuze ko afata ikibazo cya mbere docteur Habari Bwegure afata cya kabiri
nkuko twakona twishikiriza kare nagira manze na mu n'umusubiramo ndibaza kubera bivuze ko kuri hagati nibyo yuko iyi proje ariyo novuga proje shule ibintu turiko tugerageza gukorana n'ubushikiriza ko twakorana n'ubushikiranganji ujerwe idukikije hamwe n'uburi rero izo mashini nkuko twumvikanye izo tuzakuja ahantu hose izo kuyagira mu ma kwa twagiye turaba uko twovuga iyo twita uradibice tukavuga yuko uzogenda mu bice byose by'igihugu wapfa imbo uragane Kirimiro Uyenzi n'ibindi ariko turabona yuko bizofata intara zose noneho urana umugambi mushasha wa leta nuko umuntu aba azobaho novuga intara zitanu ariko intara zose zizoshikirwa zizogabukwa amakoperative ari abahantu hose kuko dukeneye kuraba ako izo mashini ko zikora n'ubuhinga zishobora gukenera bitandukanye n'ibice ziko zirakoreramo kimwe ko noheza ndamubwira ku byerekeye izo mashini ko zizosanzakora hose
ego ikibazo cya kabiri
murakoze cyane Mutama Frederic uyo muntu jewe namwumvirije yabaze ibibazo bine ikibazo cya mbere yabaze ati mbega iyi proje dufashe iki ugwaruka ikibazo cya kabiri mugenzi wanjye Fabric araheze kucishura yabaze ati mbega izi proje zizokora mu gihugu cyose ikibazo cyiwe cya gatatu yabaze ati mbega hazorimwa ibiki hanyuma ikibazo cyiwe cya kane yabaze ati mbega izi mashini zizosubizwa cyane nizagusa nagomba tuyage n'uyu mu yabajije niyo muntu yabajije ikibazo mbanza kumushimira ko intererano yiwe ari nziza cyane icambere mbega iyi proje izofasha iki ugwaruka niyaba yakwirikiranye uko twari ko turayaga nasiguye ukuntu iyi proje ishitse hazokurugurwa imiryango myinshi cyane hazocatangura iyindi migambi myinshi ivuye ku kuntu iyo proje izokora nabahaya karorero umurimyi ararimye mugabo arimiye mu kibitoki aho uyo yabaje ikibazo ari mugabo uyo yarimye mu kibitoki nta buryo afite bwo gutwara umwimbo wiwe ibujumbura wa musesekara twavuga abajene bazoshobora gutanguza imigambi yo gutwara abantu n'ibintu canke transport batwara ibintu babikura mu Rugombo canke mu kibitoki hari hose bajana iya masokari iyo ni domaine ya transport hanyuma mu kurima twabuze ko iyi mashini irarima ariko heze kurima hariho kwimbura izi mashini ntizimbura ntiturashika kuri ubwo rugero ko kuzana imashini nini nini zimbura ariko hageze kwimbura umurimyi umwe yakoresha ya mashini azokenera guha akazi abantu baza kumufasha kwimbura ni ukuvuga abajene rero umujene uwo ari we wese azoba ashaka gukora ibikorwa umujene atari kinebwe munyumve neza mwe mwabagira ikibazo uri umujene ukavuga uti ni ukuri je ngoma niteze imbere ukavuga uti mutahe wanjye Imana yampaye ni umutwe ubwenge amaboko n'amaguru ushatse kubikoresha neza muri iyi proje harimo uburyo bwinshi cyane. Nje ku kibazo cya gatatu, mutihazori mwibike ku cya kabiri mugenzi wanjye yacishuye. Umurimyi ntibazocagura, agacagura aravye ibyo akeneye, akavuga ati jewe kugira ngo nonke amafaranga akwiye reka ndime amavoka. Murabizi nk'igitega bararima amavoka cyane, kandi amavoka arimbuka neza akajahari agashogwa mu masoko mpuzamakungu. Umurimyi ntibazocagura ati reka ndime amavoka arafite isoko. Umurimyi ntibazocagura ati reka ndime inyanya ngende zishora Bujumbura mu mahoteli. Umurimyi ntibazovuga ati reka ndime ingano canke ndime ibigori kuko ibigori biramfasha gutegura ibiribwa by'ibikoko. Nk'abantu batunga inkoko cyangwa iki barakenera kugura ujya mwindi wavuye mu burimyi. Urumva rero umurimyi ntibazocagura. Twebwe ntituje kuvuga ngo rimibi cyangwa oya, kuko intara umuntu niwaba intara umuntu abamwe niwaba yizi nibazi ibintu byimbukira. Muramba bari yambaye muremure cyane, ariko nje ku kibazo cya gatatu.
Yego, uvunagura amajambo.
Yego, cyangwa ngeze ngaha.
Oya, mwishure ku kibazo cya ariko uvunagura amajambo.
Reka mvunagure, yabaje ati mbega izi mashini zizosubizwa. Inyishu ni oya. Izi mashini ntizizosubizwa. Izi mashini zaguzwe n'abantu bo muri diaspora bitanze bati tuzane imashini z'akarorero abarundi bazirabireko. Nico gituma twavuze tuti tuzoziha abantu bo mu makoperative kugira ngo umuntu wese afite ibibazo azegera zibone, hanyuma haje kubona ingene zikora ace afata decision ati jewe ndakeneye imashini kuri miwanje ati nawe ayigura. Murakoze.
Murakoze tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradio hejuru y'Amerika. Turafise umwe mu barundi bari mu nzego za diaspora duhaye nimero kugira ngo tumuhamagare agire icyo aterera. Turi kumwe na Diomede Misigaro, akaba ari n'icegera cy'umukuru w'urwego ruyobora diaspora, akaba ari muri leta ya Tennessee aho ni muri Nashville mu gisagara cya Nashville. Diomede Misigaro, muraho, murakomeye.
Yego, turaho Frederic. Mwaramutse, nashaka kubaramutsa, ndamutsa nawe ariko batwumviriza.
Murafise icyo muterera ku byo bagenzi bawe mukorana musangi ishyirahamwe bari kurashikiriza?
Abo bagenzi dukorana nashaka gutangura kubashimira kuko bari kubatanga umuco ku gikorwa cy'iteka twakoreye hamwe twese. Burya Frederic, nk'uko umuntu abivuga, ubwenge burarahugwa, nicyo tubereye hanze. Turamaze kubona ko ngaha turi izo mashine zirakoreshwa hose. Abo bita ntangaha babita ngo farmers, ni ukuvuga aborozi, abarimyi n'aborozi, nizo mashine zikora. Nk'uko babisiguye gatoya, Uburundi abantu turiko turaba benshi, tudahinduye bizotugora. Kandi dusanga umengo abagaburira abarundi bose n'abarima mbuyaya ku misozi naho niyasuka ya kera, ugasanga kandi vuna kandi irusha. Rero twiyumviye kuri cyumviro bari bayivuze muri ababaje abasubiramo ko dukwiriye kugabanya ibikorwa tuha ababyeyi bacu n'ayasuka ya kera, tugakoresha imashini ishobora kurima hanini kandi yimbura vuba. Nkaba rero ndabashimye kubyo bavuze, nongera ko kandi kurya imashini tumaze kuzigura. Imbere yo kutuzipakira twaragiye kuzipima, twazipimye ku ivu ry'ibumba, turibaza ko ari ryo mfurisa n'irigumye cyane zirakora. Ikindi cya kabiri, izi mashini tuzanye ni ya mashini irima uri kugenda imbere, ushobora kandi ukora imugarutse ndiri gurakata, hari akantu hariyo manivere ukora ko yasuka ikarima isubira inyuma. Muri make rero, ni uko iki kintu ushobora kubwira haba impinduka, nicyo tuba twabyise ko ari proje pilote, proje kurabirako kugira ngo abarundi duhindure uko twame dukora, kubera tubandanije kuri ya tugora kugaburire abarundi bose. Nawe rero nshaka kubashimira n'abitanze cyane kugira ngo icyo gikorwa gicoboke. Mugira ngashimira kandi n'abategetsi badufashe mu mugongo kugira ngo ibyo byose bibe. Amasuka rero ngubu turavugana yarageze Bujumbura, turi mu kwihweza ukuntu twashobora kuyashyikiriza amakoperative zokorana na minisiteri y'uburimyi kugira ngo tumvikane ku makoperative azoyikoresha hanyuma ibizovamo amarezulta no vuga ibizovamo kurima ibyo kuntu bazariko barakora izo dutuma tunabandanya twitura abarundi bari hanze kuko bwa mbere no vuga ko ababyitabiye bararenga 180 nabandi ariko zimaze gushika zitanguye akazi turanze ko benshi abarundi bazoba benshi bazokurikirana
yego me murakoze murakoze cyane rwose ku vyimvira mushikirije amashyaka na radio meda misigara una gomba ngaruke kwa docteur bari bwegure ndamaze ikibazo cerekeye ayo mamashine nyine mwavuze ko ari 200 muravuga ko muzobashikiriza amakoperative akora neza muravuga kandi ko abarimyi bazohava baraba ukuntu biyungunganya nabo bakagura ayandi mashine nkuko mwabivuze igiciro cy'izo mashine si gito cyane rwose uburyo bukaba ari buto cyane rwose cyane cyane ku barundi babarimyi hari icyumviro cy'uko muzobandanya mugashikira abarundi baba hanze bakabandanya baterera kugira ngo icyo kiguzi benshi badashoboye bashure kuronka imashine naho batoronka uburyo bwo kuzigura
murakoze cyane mubajije ikibazo ciza ariko kumbure kitoroshe kuko musanzwe nkuko mubivuze musanzwe muzi uburyo bw'abarundi ingene bumeze nkuko mugenzanje Fabrice yabivuze igiciro cy'iyi mashine ni hagati y'amadolari 900 cyangwa 1000 ushize mu mahera y'amarundi murambabarira ushite mu mahera y'amarundi na mahera ashika miliyoni 5 cyangwa 6 miliyoni 5 cyangwa 6 sabarundi benshi bashoboye kuyaronga ariko umuntu ntiyovuga yuko abarundi bose arabakene nkuko natanguye mvuga ntitwiteze yuko zijya miliyoni 12 z'abantu bose bazoca baguriza imashine rimwe oya twe twiteze yuko hazobaho bajya abarundi bafise uburyo bajya ba mbere bazovuga bati imashine twazishimye reka tuzigure gutyo gutyo buhoro buhoro mu kirundi ngo ntavuka rimwe ace yuzura ingobyi mugabo igikuru nishaka umurundi avuze ati je w'imashine nayiboye nayishimye ndayishaka azo kwipanga buhoro buhoro hanyuma hariho n'ibyiyumviro by'ukwegereza abanyagihugu begere amabanki umuntu ashaka kuvuga ati jewe mpimira itongo ryanje ringana gutya ni hegitari 2 cyangwa 3 muraba igiciro cyaryo hanyuma nze muri banki mu mideni kugira ngo nzoshobore kuririha buhoro buhoro nimbuye ibyo ni ibintu bishoboka n'ubwo rero yuko ntitwiteze ko abarundi bose bagurira amamashine rimwe mugabo tuzobana yadutanga inyigisho kugira ngo bajya babishoboye ba mbere bashobore kuzigura n'abandi buhoro buhoro bagende bazigura buke buke hanyuma turiteze yuko mu myaka itari myinshi cyane umurundi wese ahari azoba yaronse imashini hanyuma icyo nakongera ko nakamu gato ingoma ntere abarundi nuko umutahe wa mbere umuntu afise nizijya nguvu imana yaguhaye n'umutwe wo kwiyumvira urashobora kuba ayo mahera utayafise mugabo ukavuga uti uyu munsi ngomba mpaguruke nje gukorera bajya abantu bafise uburyo bampembe hanyuma inyuma y'igihe kinaka nanje nzobe niyo nk'imashini yiwanje
yego me
mbega turatega kandi kuzana izindi mashini oya
oya reka icyo kibazo reka umushyira nta Fabrice amour Martin nawe nyine atishure n'icyo kibazo nashaka kumubaza mwavuze ko imashini ari 200 mwavuze ko abarundi batanze intererano bashika 180 tukaba tuzi ko abarundi baba muri diaspora ari benshi cyane gose mwaba mufite umugambi gusubira kwegera abarundi baba mahanga muri iki gihe barugwa mu miliyoni kugira ngo borohereze abanyagihugu
nkuko twame twishikiriza kwa kare twitangura n'icyo ko uyu mugambi twa twashikirije benshi ariho benshi bamaze kwandiye hamwe ama kabariho ayo masuka ya mbere ngiye ngo bibe umugambi ishuri kuko turabutunze imashini zizokora tukaraba uko bizogenda kandi tugafite icyizere yuko nkuko perezida nzayivuze iyo medisha n'ikiraro baragerageje barabonye ko dushobora kurima ahantu hakomeye tukwanga rero ni burundu ariko rero ukuntu bizokwikira n'ubu turiko turavugana hari abantu benshi bamaze gutanga icyifuzo bamaze no kuvuga yuko no gushikiriza ko botanga amafaranga yabo n'abari baratanguye gusa twari twakatiye kuri izo 200 kugira ngo izo za mbere zishike
zigendere muri cyo gikoba cy'ambere ariko nikurikirana uvuga ari deuxième launch ane zo kurikira abantu bari cyeguye kandi bitumara ku wana cyane cyane ico nari namye mperaho cyane bose nashimikira ko nuko ico kintu ari kintu gishasha no vuga yuko yo bari nka projet révolutionnaire ikintu gituma imyumvire y'abantu cyangwa n'ukuntu ibikorwa bikorwa bigahinduka kuko uno munsi mu kurima abantu bose bakoresha ijyasuka n'ibyijyasuka ni nziza yaratutumye itugaburira turabaho yadukuza gushyiraho uno munsi abandi bacaye kwayikoresha kandi yacyafite akamaro urabo tuko dushaka hari ikintu gishasha gishobora gutuma umwimbu uba mwiza n'abandi bari kwagira mu by'amanya baja kurima bakora ikindi ni nabyo yari yarabasigurira mugenzi wanjye Dr. Deo yuko bizozana n'akandi kazi kandi k'iruhande abantu bariteguye rero kubikora kandi urabona yuko ari ibintu bishobora kuzobandana hanyuma nk'abaha akarorero akarorero gatoni kuko ni akamoteri gatoni sinavuga twofata nk'ibyerekeye mu buryo bwo kwiyunguruza kera hariho abantu barafata amavisi abantu barafata ikinga hanyuma haraza ikintu cy'imoto itamyeho imyaka yose n'iby'imoto umuntu wese niyo yigurira mugabo urabona yuko uno munsi imoto yakwiragiye mu gihugu cyose ahantu hose dashoboye gushika ntiyabuze umwe cyangwa babiri nk'uko deba yavuze bashoboye kuyungunganya
gukurikira ukuntu iterambere ribandanya gukurikirana iterambere muri rusange ni ugukurikirana iterambere kera bakoresha amasuka yo mu Kirundi ubu hariho imashini zirima ni ugukurikira ukuntu mu bihugu biteye imbere uburimyi ufatwa uburimyi ukuntu ibikorwa byo kurima birangurwa
cyane rwose nk'uko nyine turabiye twe ko tundi turaba muri diaspora twarabiye uburimyi bukorwa bukorwa hanze ibihugu byose turimo turabona yuko icyahinduka nyine navuze z'amatsinda atsinda ashobora kuyakoresha mu bindi byinshi biteye imbere umugabo ni kubera nawe bafite ibiyaya cyangwa se ari ibiyaya birebire ugasanga ibihugu ari binini yakuruta ibihugu bito n'imisozi amashini rero niko twarabiye ko turabi n'ibindi bihugu bimwe byo muri Afurika byagerageje kubikora karakora cyane rwose ahantu hose kandi
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika turi kumwe na Desire Nshimirimana muri aho Desire muri aho muratwumva
turabumva
muri hehe ga Desire muherereye
ndi mu cyankuru
ni byiza cyane rwose urafite ikibazo urafite icyumviro turi ko tuvuga ku buhinga bushasha bwo kurima imashini abarundi barungitse zofasha abarundi kurima kijambere ndivuga ku ijambo ikibazo cy'icyumviro
no kuvuga ko izo mashini barungitse natwe tuba twibereye ahantu mu misozi tubyumva ku matwi
begome ubu biracari amakuru kuko ntibarazitanga ariko bazotangwa kuzitanga vuba kandi bazozitanga mu mashirahamwe atandukanye mu ntara zitandukanye
ego
ari kintu kibazo wari ufise
kibazo nari mfise no bata izo mashini nizijya taragiteri dusanzwe tubona cyane izindi dusanzwe zikozwe ku buhinga bwa none atari zijya aho zirima kujya dusanzwe tubona
Monsieur he deo bari bwegure
urakoze cyane wowe bageje ikibazo izi mashine tuzanye si tractor oya no vuga ko ari abana ba tractor ni mashine ntoyi wewe wabuze kuba mu misozi hari ya mucankuzo mu buseruko bw'igihugu ni mashine uzodugana ukayishikana ahuba kuko ngira ngo ko wabuze kuba ku misozi urabi usanzwe bizi uko tractor atari imashini ishobora kuzana ku misozi kuko iremerewe kandi kira noneho itagite no kuzimbira zinge ibigoma miliyoni menshi cyane ariko iyi ni mashini na wewe wipanze ugakoresha uburyo usanzwe ufite ngaho oye uzogura mu minsi mike cyane mu Kirundi bavuga ngo ahari shaka n'imifuka irishikanura no kuvuga yuko wipanze neza nta kintu na kimwe kizokunanira imashini rero si tracteur yitwa motocultureur ni mashini ntoyirima yo mu bwoko bw'amapikipiki tumenyereye amapikipiki afite amapine abiri tubwira ko twiruka ngira ngo nizumenyereye niko wayiguze ariko nizi ni nka kujya ku ipikipiki mugabo zozo zikaba zikora iby'uburimyi
Dr. Bagwe guri tu kiri kuri wewe mushaka kubwira bariko batega amatwi niba izo machine zishobora gukora haba ku misozi cyanke mu byaya zirashobora kurima aho hose.
Ego cyane mu bisanzwe abantu batanguye kuzana amatraktere, urabona kuzana traktere bivana n'uburyo umuntu abafise, hanyuma nkuko mugenzi wacu Mutamadio Media bivuze, imbere yuko izi mashine ziza zaragerageje hariya muri Amerika kandi zigeragerezwa ku isi y'ibumba, ni ukuvuga ko izi mashine nta na hamwe zimiriwe, haba mu kiyaya zirarima, haba ku misozi zirarima. Akazi ako zirengeje traktere rero nuko yoyo ushobora kuyidugana ukajyana hariya ku misozi ukayirimishayo, traktere idashobora gushikayo. Uko niko nobivuga. Murakoze
Fabrice Amour Martin nishimwe mwavuze ko utwo tumashine tugwa amafaranga atari make, cyane cyane kiguzi gishobora kuba gihenda ku umuntu yihweje uburyo abarundi bafise mu ishyirahamwe diaspora ry'abarundi. Muba mufise umugambi wo kwegera abagira neza mu bihugu murimwo, cyane cyane abarimyi bashobora kuba bafise aho bikora bagafasha abandi barimyi batunzwe n'umwuga.
Umugambi uwo wakora ko mu bisanzwe kuruta abandi ubwo kurondera abandi barimo ngahantu, cya mbere ni uko yari umugambi wacu wo muri diaspora dusangiye hagati yacu twe barundi, tukavuga ati hari ikintu ushaka gufasha nk'uko yari yagishikirije umurenganzi mbeho, avuga ati hari icivugo cavuga yuko umuntu wose uronka ico urya n'umufuka n'amafaranga washinjwe mukuru n'inshi wabaye umukuru w'igihugu. Rero ibyo twabikoze twitaga kukama nk'abarundi kandi nk'uko nabivuze dufise ababyeyi bamwe muri twebwe bashaka mu rugo umwe hari yanye tufiseyo indimo uhora tukora tugakora n'abandi cyangwa bakarima. Rero nicone cya mbere nibaza yuko imashini umugambi uzokomera kuruta ahubwo umurundi wese abaye cyangwa akakorera amahanga yibutse imuhira akagura akamashini akagurira ababyeyi cyangwa ibintu wabo, niyo ntumbero nyamukuru. Bisigaye naho mu nyuma twosohereza turabe irindi poshwe mikora ngabo nuko yari ipana
muri kamura bandanya kumviza iradiyo nk'ijwi rya Amerika. Turi kumwe na Benjamin Ibukimana. Muri aho
na mahoro sana
na mahoro muri hega Benjamin
Ibururi niwe duherereye Ibururi kumuza mukuru
bw'intara. Ni byiza cyane rwose, murumva neza iradiyo nk'ijwi rya Amerika Ibururi.
Ego nashikayo.
Ni byiza cyane, murafite ikibazo murafite icyumviro.
Ego ko mugambi wa mashini yo kurima niko muranyumva?
Duga ku ijambo turakumva.
Ego nago ndavuga nti none izo mashini bazozi abene gihugu cyanke bazozi abantu bari mu mashyirahamwe ajya nayijya yo kurima kijyambere,
hari ikindi kibazo mufite?
Aya,
ikintu cyose cyo kubashimira. Yego, mene vyiza cyane gose Benjamin Ibukimana. Icyo kibazo bari bagiciye hirya no hino, ariko ko mukiri kuri telefone reka dusabe umushyira nahe Deo bari bwegure gusubiriremo.
Yego.
Benja, murakoze cyane, ubagize ikibazo cyiza cyane. Mbega izi mashine zizohabwa abandi, zizohabwa abantu bigenga cyangwa zizohabwa amashyirahamwe? Inyishu nuko izi mashine zizohabwa amashyirahamwe, kuko nkuko nababariye izi mashine twazanye imashine nkeyi, igikuru kikaba ari uko umuntu uwo ari we ashobora kuziraba akabona ingene zikora hanyuma agashobora kuzigurira. Nibaza ko nishyuye ikibazo cyanyu, hanyuma ngaruke ku kibazo mwari mwabagije mugenzi wanjye muti mbega hari hakama mutera abarundi kugira ngo haboneke imashine nyinshi zo gufasha abarundi, niko mwari mwabagije. Nagomba ngira icyo nterereye kuri kino kibazo. Icyambere, twebwe nk'aba diaspora twifuza yuko izi mashine zibanza zishika zigakora, zimaze gukora tuzotera kamo umudiaspora ahari wese. Murabizi yuko aba diaspora iyo twavuye mu gihugu turafite imiryango, turafite bene wacu, bavuga bati mbega none mwebwe muri hiyo ko mwagurutse nka kakanyoni mukashikiyo bweze mudufashiki, aho kumurungikira amafaranga utigenda ugura kamusere cyangwa iki, murungikira imashini ako nakamushwa ka mbere tuzotera ba diaspora ariko se ba diaspora gusa tuzokatera n'umurundi wari we wese abonashobora afise uburyo ashobora kuvuga ati na jewe hari iwacu ndabona ko iterambere rikenewe reka nza ni machine abantu bazirimishe hanyuma bashobore kwiteza imbere icyo ni cyambere icaka bino shikiriza barundi nuko musanzwe mubizi Mutama Frederic nuko abarundi nabantu bama bihagateka mu kirundi bavuga ngo amazi masabano amarinjiro niko bavuga
amazi masabano nta umugani ntawuze neza amazi masabano nta marinjiro
amazi masabano nta marinjiro niko bavuga ni mu kirundi
yego
hanyuma rero abarundi abantu bamenyereye gusabiriza ngo ndaroreye nzoro nk'imashine ije gutyo oya abarundi n'abantu barya bakaravye abantu bihagateka imashine warayiguriye rero ukayishikana mu rugo bagateka uti jewe mu rugo iwanje naraguze imashine niko kamo dutera abarundi hanyuma muri uko gukorana twese turi hamwe twatahuye twese icyo twifuza ko uburimyi mu Burundi butangura gukoresha ubuhinga bwa none umwe wese azoguma arondera ku ruhande aherereye nkajewe nk'umudiaspora ndonse uburyo nzogira akantu ganye muri famiye iwacu ubundi nawe dutera kamu gutyo gutyo namwebwe mbere ko musanzwe muri ibi byuma byo gutangaza amakuru mudufashe gutangaza kugira ngo abantu bashobore guhurumbira umugambi hama nitwagira imana tukaronka abagira neza bavuga bati bijya kijya kintu mwatanguye iwanyu ni cyiza cyane reka natwebwe tugira icyo tutereremo aho tuzaza dushimira imana mugabo mu mugambi dutanguye twebwe ibyo sivyo twiteze cyane ariko bishitse bizoba ari byiza cyane akamureyo nte yabarundi nuko umwe wese yitunganya abanze bo n'izi mashini nyene zikora hanyuma vuga ati jewe mbonye nyene zikora nukuri nanjye ndagiye kurondera imashini yanjye hanyuma akamo kuba diaspora gurira gurire ama mashini abantu banyu hanyuma vakanse zigeze kujya uburuhuko bugeze muze murasimbira muhira muraba zijya mashini mwarungitse ingene ziriko zirakora murakoze
reka duhe n'ijambo rya nyuma umushyana hefa bwisa mu Martin nawe nyine agicashikirije
Etoke twanze kwanza twashimiye kuri kano kajya baduhaye muri kiganiro hanyuma twumvira ki tubandanya mikogwa abo turi kumwe cyane twatanguranye guhana kubandanya imfu za zindi kuko dushobore kuzoshobora guhinduza benshi kuruta kandi nakajya keza ko ushobora kuronka kugarura imitwoshika mu iterambere ry'igihugu nk'uko twabivuze iterambere ry'igihugu rihagaze kuri iki nari navuze akantu navuze sindakagaruka ko muntu ima ariko nshaka gushika ko wavuze ibi ikena ry'ibitoro ishobora kuba riva ko hari ikena ry'amafaranga mpamakungu rero mu byo muri uyu muganda icyo turiko turakorera ko ni uko hoba umwimbu umuseseka niwaza twebwe natwe nk'abadiaspora twiyemeza kuzohereza tugashobora kuronderera aho ibyo bintu zoshogwa hanze aho dutuye muri ibyo bihugu byose turimo rero n'icyo gihe ntuzobona muri wa mwimbu wavuyemo tugurishije ibintu hino hanze ya mahera mva makungu acaboneka dohereza aboneke na cya kibazo rero cy'igitoro cy'igitoro cy'umutekano nimva iko iyi ni proje ndende ifite ahantu ishobora gushikana abanyagihugu twebwe igihugu cyose hamwe bigahereza n'iteka igihugu kikazashobora kubaho umusesekara y'imibiriha
urakoze Fabrice Hamour Martin nishimwe ndagushimiye cyane rwose ku kanya watoye kugira ngo uganire ni radio ijwi rya Amerika ku byerekeye iyi migambi ikomeye cyane rwose muri komurarangura
ndabashimiye cyane rwose namwe kuba mwaduhaye akaje no kuba mwaduhaye murakoze
ndabashimiye namwe Dr. Hodeo muri bwigure ku kanya mwatoye kugira ngo namwe bwenyine mushikirize iyo migambi muri komurarangurira abanyagihugu cyane cyane abarimyi mu Burundi mwakoze
ego nanyo ndabashimiye cyane n'akandi kanya hanyuma kakaboneka murazoduha kama twongere twiyagire n'abarimyi bacu bo mu gihugu murakoze cyane Imana ibahezagire
ndashimiye kandi n'abanywanyi bose b'iradiyo y'Amerika bakurikiranye ikiganiro turashimiye Nadia Taha ya dufashije kwegeranya ikiganiro tukaba dushimye na ingenieur ya dufashije mu buhinga bw'ivyuma turabashimiye namwe inshuti mwese mwaduteye akamo mu bashikiriza ibibazo turashimiye n'abanywanyi bose muri rusangi b'ijwi ya Amerika turabifuje kandi amahoro n'umugoroba mwiza aho muri hose.